Iri n'ijwi rya Amerika. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kwa gatanu itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018 bimwe na Fidel Niyongabo
nubeshi bagaragaza kuduza ibihano kugira ngo birongere ifashanye nyuma yuko ikomeje bya binyoma 10 twabeshuza bafondafonze kugira ngo bikareko tabigenda mu Burundi
uyo ni Terence Nayiraja umwunganirizi w'umukinyarwanda je twintware yo hagati mu Burundi avuga ko bitigiri by'impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi ari bitigiri by'ibinyoma inkuru n'andi makuru tubafitiye ku rubanza rwa Suriyete Ari Jean-Claude Seyoboka aburana ku byaha bya genocide mu Rwanda rwabandanije muri sentare ya gisirikare mu Rwanda ku mukuru wa zone Kirundo centre mu Burundi yahatswe kugandagurwa n'abantu bamutegereye no kuri sentare nguru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cabanyaza amatongo yabo mu gisagara cya Bujumbura turayagaruka ko mu kanya gatoyi Rekariko dutangure ku makuru avuga hijya no hino twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana waramutse Aloyce amakuru dufitiye muri iki gitondo nayahe
Rakoze Fidel tuyahere kuri itegeko hano muri leta z'umwe za Amerika leta ya Donald Trump iri mu myiteguro yuko ibikorwa byayo bishobora kongera guhagarara kuva kuri uyu wa gatanu ubu turi ku munsi wa kane turacyari ku munsi wa kane ni saha zine na mirongo itatu zijora muri leta z'umwe za Amerika izo bibaye inshuro ya kabiri mu ndwi zitatu bivanye n'uko abasenateri batarumvikana gushika ubu ku mafaranga boha leta ngo ikoreshe amasaha turiko turavugana baracari muri gwaserera mu nama nshingamateka integuro y'itegeko riha amafaranga azoshikana leta mu mwaka w'2019 yategerezwa kwemezwa na sena ku majwi 60% akenewe kugira irengane mu nyuma ibone kujya mu nama nshingamateka ariko aho hari imbere yuko senateri Rand Paul wo mu mugambwe w'abarepublikani ashikirize ijambo rirerire yerekana amakenga yiwe ko adashigikiye na gato itegeko avuga ko ryongereza umwenda leta z'umwe za Amerika ifitiye amakungu mu gihe hogera igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro kuri uyu wa kane turacyari isaha zine n'igice z'ijoro rera muri Amerika bigihe isaha zitandatu z'ijoro zoshika iyo nteguro y'itegeko itaremezwa abakozi ba leta ya Amerika baharurwa mu bihumbi amajana baca bataha muhira leta ya Trump yarahagaritse ubwa mbere kandi kuva ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere yarahagaritse imirimo mu kiringo cy'iminsi itatu mu gihe rero imirimo yohagarara bwa ubaye bwa kabiri leta ihagarika imirimo mu gihe gito nk'iki muri Afrika IDPS n'umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwo mugambwe watangaje ku munsi wa gatatu ko mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri uzotunganya ikoraniro kaminuza aho bazotora umukuru w'umugambwe mushasha nawe azoserukira mu gihe aho bamatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'2018 umunyamabanga mukuru wa IDPS Jean-Marc Kabunde yatangaje ko bazokorana ku makerekerezo ya 26 na 27 z'uku kwezi kwa kabiri i Kinshasa kugira batore uzosubirira Etienne Tshisekedi yitavye Imana i Bruxelles mu Bubiligi gushika n'ubu ikiziga ciwe kitaratahukanywa mu gihugu umuhungu wiwe Felix Tshisekedi niwe mukandida ku burongozi bw'uyo mugambwe nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wawo Abraham Luaka Buwanga abandanya avuga ko mu gihe yo kwemezwa azoca yitoza mu matora y'umukuru w'igihugu Perezida w'igihugu cya Ghana Nana Akufo-Addo yahayagije ejo ku munsi wa kane rero ukunaguka muri ambabari ya ku butunzi bw'igihugu ciwe yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane z'ikigega mpuzamakungu FMI Ariko Perezida Akufo-Addo yabwiye inama nshingamateka iwe mu ijambo rivuga ukuntu igihe ukugene igihugu cifashe amashikiriza kumwaka utashe ko leta yiwe yafashe ingingo zikomeye zo kurwanya ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta. Atangaza ko leta yiwe yafashe ingingo zo kunagura ubutunzi ku buryo itazorondera gusubira kugurana ikigega mpuzamakungu FM. Perezida Akufo-Addo avuga ko ubutunzi bw'igihugu kiwe bwifashe neza muri iki gihe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeye ko intumwa za leta ya Koreya ya Ruguru zo ku rwego rwo hejuru zija muri Koreya y'Epfo ahariko harabera inkino mpuzamakungu za Olympique baba barababarigwa ku bihano byafatiwe ubutegetsi bwabo. Aberwa nico kigongwe cimfata kibanza ni Kowe Hui, umutegetsi akomeye mu mugambwe w'abakozi ba Koreya ya Ruguru, ari mu bafatiwe ibihano na ONU mu kwezi kwa gatandatu 2017 babuzwa gufata ingendo hanze y'igihugu kandi n'ubutunzi bafitiye hanze bwarafashwe. Userukira Koreya y'Epfo muri ONU yabwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ko intumwa 22 za Koreya ya Ruguru zari zitezwe kuri wa gatanu mu birori byugurura icese izo nkino kandi bazohaguma gushika ku munsi w'Imana. Muri izo ntumwa harimwo mushiki wa perezida wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un. Izina ry'uwo mushiki we ni Kim Yo-jong, nawe ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibihano bya ONU ntibimwega.
Urakoze haro yiswe makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho sentare ya gisirikare yabandanije urubanza rwa Su Lieutenant Ali Jean-Claude Seyoboka aburanamwo ku vyaha vya genocide. Uwaregwa yahakanye uruhare rwe arirwo rwose ku vyaha bashikiriza amanza bamwagiriza. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirububusa.
Suriye tuna Ari Jean-Claude Seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu muzankano y'icyatsi iranga imfungwa za gisirikare n'amataratara mu maso. Yari n'umushandiko w'amadosiye yifashisha aburana yunganiwe mu mategeko na Maître Théophile Kazineza. Kuri uyu wa gatatu nibwo yireguraga ku byaha ubushinjacyaha umurega bya genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubushinjacyaha umurega ko yabikoze akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Umucamanza yibukije urego ko mu myiregure yatarashe ku ngingo kuri buri cyaha kandi ko byari bigoye kumenya buri kimwe n'uburyo akireguraho agihakana. Lieutenant Seyoboka yasobanuriye umucamanza ko nta ruhare urwo rwose yagize mu byaha aburana. Yavuze ko icyaha cya genocide ari icyaha ndengakamere cyakozwe n'Abanyarwanda bagikorera Abanyarwanda. Ahakana ko yagikoze kuko ngo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Yavuze ko nta muntu wari we wese yamuhaye gahunda yo kugira uwo yica kandi ko na bagenzi be b'abasirikare babanaga muri kaminuza nta wagaragaye muri genocide. Ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide yasobanuye ko amatariki aregwaho ibikorwa byo kuyobora ibitero byahitanye Abatutsi mu Kiyovu yarayoboye urugamba agenzura imbunda zarasanaga n'ingabo zaho zari za RPA. Ku cyaha cyo kurimbura imbaga yasobanuye ko iyaza kuba afite umugambi wo kurimbura atari buhungishe mukase wari mu bwoko bwahigwaga. Ibi kimwe n'ibindi bisobanuro yatanze kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha burabifata nko gushaka kujijisha urukiko. Kapiteni Kagiraneza Kayihura ku ruhande rw'ubushinjacyaha yafashe imyiregurire y'uregwa nk'igamije kwishongora. Yavuze ko atakagombye kuba avuga ko yagenzuraga imbunda zarasaga kuri CND kuko ngo si ubutwari. Yafashe ifoto igaragaza Lieutenant Seyoboka ko yari mu myigaragambyo muri Canada yereka urukiko, avuga ko uregwa yari afite ubugome bukabije bwatumye akora genocide. Su Lieutenant Jean-Claude Seyoboka avuga ko hari mugenzi we witwaga Lieutenant Claude, bityo ko bishoboka ko mu kumurega bamwitiranije. Ku bushinjacyaha bigamije kuyobya uburari kuko batanga buhamya bashinja uwo bazi. Ikimenyetso uregwa yashyikirije urukiko kigaragaza ko bimwe mu bikorwa aregwa yigaga muri kaminuza umushinjacyaha arasanga nta shingiro cyagira kuko nta matariki akigaragaraho. Yasobanuye ko kuba yarigaga muri kaminuza bitamuzitiraga gusohoka akajya gukora genocide. Yamushinje gukora icyo yise amarorerwa mu bitero byahitanye Abatutsi Saint Paul, Saint Famille n'ahandi mu Kiyovu. Umushinjacyaha aravuga ko Lieutenant Seyoboka yari akuriye kandi atoza umutwe w'interahamwe zishe Abatutsi mu Kiyovu. Yagize ati yaza kuba umuntu muzima azirikana ko ayo marorerwa yahekuye u Rwanda yagombye kuba asaba imbabazi aho kujijisha. yamwikomye ko yiregura acishama gaseka mu rukiko kandi yiregura ku byaha bya genocide. Lieutenant Colonel Deo Rusiza n'ukuri yiburanisha yibukije umushinjacyaha ko abanyarwanda batagombye guheranwa n'agahinda nubwo genocide yabagizeho ingaruka zikomeye. Ati abanyarwanda nibazabaho ubuziraherezo bafunze amasura, genocide yakozwe n'abanyarwanda ikorerwa abanyarwanda, nta wakwirengagiza ingaruka zayo, ariko abanyarwanda ntibagomba guheranwa n'agahinda. Lieutenant Seyoboka aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 1994 yari mu biruhuko Kanombe atigeze agera i Kigali. Avuga ko yahageze kuri 13 z'ukwezi kwa kane 1994 Kigali havugwa ni muri centre y'umugi na Kiyovu aregwamo ibikorwa irimo. Nibisobanura umucamanza yibukije umushinjacyaha ko ari kuregwa bivuga. Gusa umushinjacyaha bwo bugakomeza gushimangira ko atari uko abyireguraho. Umucamanza mu ijwi ry'ujuburakari yabwiye umushinjacyaha ati wibuke ko ari njye uzafata icyemezo. None ko ari njye uzafata icyemezo uramvuguruza uzaza no kumvuguruza mu cyemezo nzafata. Ati hubwisanzura ubucamanza. Kubatanga buhamya b'impande zombi ubushinjacyaha bwavuze ko bufite abatanga buhamya 9 bashinjuregwa. Uregwa nawe yavuze ko afite abatanga buhamya 16 biganjemo abari abasirikare n'abakiri mu kazi yifuza ko bamushinjura. Haruwe yavuze ko bakoranaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana bafataga nk'ikito cy'inkotanyi none na n'ubu ngo yatunguwe no kumva afunzwe ku butegetsi buriho mu Rwanda. Urukiko rwamubajije niba yabazi icyo afungiye maze mu mvugo itomoye ati none si bibera mu Rwanda ko bimeze nk'amayobera matagatifu ubwo nuko. Hari n'abandi batanga buhamya yatsimbaraye hari ku rukiko rukamubwira ko rusanga ntacyo baba baje gufasha ubutabera. Uregwa ati nta wuburana n'umuhamba nta kundi. Umucamanza nawe ati mubazaguhamba sindi mikibanze n'ukureba icyakugirira akamaro. Suliyeto na Ari Jean Claude Seyoboka y'imyaka 51 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi. N'uwa kabiri woherejwe mu Rwanda na Canada kuhaburanira ibyaha bya genocide nyuma ya Bwanari w'Umugesera nayo wahageze mu 2012. Ibyaha bya genocide nibyibasinyo ku muntu ubushinjacyaha umurega byose arabihakana. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ah, wagira ubusanzwe ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umukuru wa zone Kirundo Sant yahatswe kugandagugwa n'abantu bamutegereye bamutera grenade yamukomerekeje ku kuguru. Abamufasha gutwara basaba ko ukuri koje habona, basigura ko gutera umutware nk'umukuru wa zone atari ikintu gisanzwe. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ndacyayisaba Federico umukuru wa zone ya Kirundo Rirare niwe yaraye ahatswe kugandagugwa. Abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa Kavomo uri muri komine ya Kirundo n'intara ya Kirundo.
Muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatujeje n'abanyagihugu bwabo twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha atatu zirenga gato tujya dushike mu rugo. Naho twatewe grenade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi Imana yarakinze twari ni moto. Rero mu nyuma twaca dushika mu rugo aba banyu bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga. Ubu twavuga yuko atangorane turi mu rugo, turi mu rugo, turimo tufata imiti.
Uwo mutware akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona ico yoba yashatse kwamburirwa ubuzima.
Mubisanzwe sinokubwira yuko ngo ibiva hano hari inkozi y'ikibi n'inkozi y'ikibi n'icyo zina ryawo kuko twebwe mu kibano hameze neza mu banyagihugu tubanye neza ubu turimo turanywanisha abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bayitabire amatora. Nta ngwena zimwe dufise mu kibano iyo rero inkozi y'ikibi n'icyo zina yagira nabo bandi kagira nabo bakecuru kagira nabo uyu nuriya. Sino kubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitaniye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyene inkozi y'ikibi yifuza kugira nabi wari we wese. Twebwe mu gihugu turimwo hari amahoro, hari umutekano, nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tuberaniye nabi, uyu nuriya haratekanye n'impoto.
Ndacyayisaba avuga ko atabona aho yohera kugira aronke uwo yagiriza ubwicanyi yaraye ahaswe gukoregwa. Abamufasha gutwara bagize icyo bashikiriza ku vyaraye bibaye ku mukuru wa zone Kirundo Rirare. Imvugo y'umukuru w'agacimbiri Kibagabaga ku mutumba wa Kavomo ntitandukanye n'iyo waraye agizwe ko igitero.
Twabonye nyine ko abagizi banabi babaho ko ntawe ubazi ko ndabibona ntibisanzwe. Ntiwumvuga ngo ni nako umuntu muragendana ntumenye ibyago adutwara neza cyane. Ni umuntu wumva abanyagihugu n'ibibazo byabo ntawe bafitaniye ibibazo hari ikintu umuntu akundana n'abenegihugu akabagendera akabatunganiriza akarona ko mubona nk'izo kawa barabe batemye abona ko arimo aravuga ati nibumvikane naho bagize nabi mugabo igiterwa cya leta mugabo ntavyivangamo nibo bivuganira.
Umukuru w'umutumba Yaranda uri hakurya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone.
Iyo batwe n'abatwarwa turatubanye neza bakaba turazi rimwe na rimwe karakunda gucamo kabona ko bashobora kwimanekeza utumutumba za politiki tushobora gutora neza tuto kwagize ni nako yakoze ibi mugatwe turaraba sindi bisanzwe gutegera umushefu ari karataha kuko nta muntu ariko barafite ubu ngaha ikibano twako turaraba aba two kwagize ni nako yabigize ubw'amatohoza nuko bibandanye bukifite tukazomenya uwo yaragize ibyo bintu.
Ayo matohoza kubaraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone Kirundo Birare yatanguye kiraro doniyo kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Inyuma yahishami rya ONU ryitaho impunzi HCR rimenyesheje ko ryiteze impunzi z'abarundi 50,000 mu bihugu bibanyi muri uyu mwaka w'2018. Leta y'u Burundi yagiriza ico gisata ko congereza ibitigiri kugira kironka amafaranga leta isigura ko HCR yirengagiza abarundi barenga 200,000 bamaze gutahuka ikanga kubashira mu marapo. Ariko yandi mashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu asaba makungu gutanga uburyo bukwiriye bwo gufasha impunzi z'abarundi zisa n'izibagiranye. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroje Wirikanez.
Ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu busanzwe bwitaho ibibazo by'impunzi bumenyesha ko igisata cya ONU cyita impunzi ICR kivuguruza co nyene mu bitigiri gitanga bikerekana ko atakuri na kumwe kurimwo. Yahanse ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yaganiriye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu.
Narumiwe najumvise mu radio yo hanze ijwi rya Amerika aho bavuze yuko HCR yasohoye raporo cyangwa itangazo sindabizi bavuga yuko mu makambi y'impunzi hariyo abarundi barenga 130,000. Kare bavuga 400,000 ni ukuvuga ntibigera bemera yuko hari abarundi bariko baratahuka kugera ku gereke rya 33 rimwe Kigarama 2016 hari hamaze gutahuka abarundi bangana 100,000 n'abantu 25 mu kwezi kwa mbere 2017 gushika ukwezi k'umunani kugeze hagati hari hamaze gutahuka abangana 138 n'abantu 31 abo bose n'abatahuka bizanye kuva igereke ry'indwi nyakanga mu mwaka 2017 gushika igereke yano gatatu nari mu Kigarama mwaka 2020 hatahutse abarenga 13,000 aho twari twiteje 12,000 baca aba barundi barenga hafi 200,000 bamaze gutaha hayiseri gacha yubahuka ikemeza yuko mu makambi hariyo abarenga 130,000 kare bavuga n'800,000
nta iraje afite insigurizo bitegire hayiseri avuga ko yivuguruza ko
nubeshi bagaragaza kutuza ibihano kugira ngo birongere ifashanye nubwo ko muje abinyoma 10 twabeshuza bafondafonze kugira ngo rekare ko tagenda mu Burundi ishora cyo gufondafonda ibiharuro kirimo bigero birimo inyungu z'abantu nakazi izo fashanye basaba bahereza kugira ngo bafashe impunzi barabeshi bakavuga ibiharuro bitari byo. Nubu tuvugana muraze ko mu kwezi kwa mbere mwaravyiboneye haje ibyo bita de convoi kongwa zibiri aho haje abangana 135 none gabana kwabonyesha makuru ugungemeze yuko kuva mu 2015 baba kwari 800,000 ubu bageze ko 130 nta batashe urane bareke kubesha ubundi n'amakungu bavuze baje muntu bavugisha kuri
twese tukagudahuriza ku biharuro n'andi mashyira hamwe hani hagati y'akazi na muntu yemeza ko impunzi mu karere muri rusange iz'abarundi by'umwihariko zikeneye gufashwa cyane kandi ko abatanga uburyo bakwiye kwikubita gashi. Hashen Nicholson, umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda.
Il est clair que les Burundais continuent à fuir le Burundi, mais c'est clair qu'il y a aussi ceux qui
biragaragara ko ari abarundi babandanya guhunga niko ariko kandi hari n'abatahuka mu gihugu cyabo mugabo ni ngombwa ko amagunga afasha mu bikenewe bitandukanye twarabonye ho gushika mu mpera z'umwaka hari hamaze gutanga ibice 200 gusa ku ijana z'uburyo bwasabwa mu 2017 ufashe impunzi mu karere rero biragaragara ko hakenewe inkunga nini ku mpunzi z'abarundi imbere yuko iyo mfashanyo iboneka leta isanga CRS nitanga ibiharuro by'agasema ku gihugu
mbega ko batavuze bati twiteze ko hazotahukaba mu 2018 ngo biteze ko hazahunga ibintu 50 narateye isoni kuko ahubwo babihumbi 50 bamaze kwiyandikisha mu makambi y'impunzi Tanzania mu mwaka w'ibihumbi bishika 40 bashaka gutaha iyo tuvuye tutigira amakongo menshi hagari benshi bavuga ngo nta mafaranga bafise mugabo ubu munsi zaha kibe kivugwa n'ubu tuvugana byari byahagaze muri irwi kubera babe ni bashaka kumara cyo turakira aho guhera mu byo tushira kubandanya twakira bene wacu bahunguka ngoma ntago mushe kuri ibyo bintu mbeshuza ibyo biba by'ibiharuro basaba amafaranga y'ifashanyo niba yasabe neza ariko bari kutubesha je nibaza yuko hageze yuko ibintu bita ikinyoma byo hagara aba bantu tugiye tubasengera kandi Imana izobagaragaza
mukurindira kwibagaragaza igisata cyabo ni cyita impunzi n'andi mashyirahamwe 2026 bikorana bemeza ko akenewe n'imiburi iburi miliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi z'imuhigo bibanye gushika ubu HCR harura mu 430,000 abarundi bahunze igihugu kuva hadutse injyana za politike mu mwaka wa 2015 Tanzania niyo abarundi benshi bagera ku 254,000 hagakurikira u Rwanda rurimo 189,000 hanyuma hakaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiri 44,000 n'Ubuganda buhaye indaro 40,000 abandi bake HCR yemeza ko bahungiye mu bihugu bya Kenya, Malawi, Mozambique, Zambia na Afrika y'Epfo. Ibice 85% kw'ijana by'izo mpunzi ziba mu makambi. HCR yibutse ibihugu bibanye kutugara imipaka ku mpunzi z'abarundi no kutagobera abadashaka guhunguka kubikora ku gahato. Eroje buri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Ejo ku munsi wa kane sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cabanyaza amatongo yabo mu gisagara cya Bujumbura. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha.
Abo barundi nabo mu muryango userukiwe no mugabo yitwa Manario Desire yitwa yavuga ko leta y'i Burundi yamunyaza amatongo yiwe yari yaraguze mu myaka 30 iheze mu gisagara cha Bujumbura ubu ni muri zone Musaga yemeza ko afise n'impapuro yahawe na sentare y'intango ya Musaga zemeza ko ayo matongo ari gwiwe byatumwe nuko abanyagihugu bahaba nabegereye aho ayo matongo ari bamwitwariye mu Burundi bamwagiriza ko yikitse mu kiza mu gihe cy'intambara akabatwara ayo matongo maze akayandika ko kuri uyu wa kane cyateye imari mu gisata cy'iyungururizo cya sentare y'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ingingo ya 30 iyo sentare agace kayo ka mbere. Iyo ngingo ivuga ko kugira ngo umuntu yitwariye igihugu ciwe abwirizwa kuba aba mu gihugu kimwe mu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko ni mu gihe Manario Desire n'umuryango wiwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraheze imyaka itari mike. Iyo ngingo niyo uburanira Leta y'u Burundi Maitre Nestor Kayobera afatira ko mu gusaba ko sentare yosoma amategeko uko ari agatsinda nka mbere
ijya ngingo ni nziza ahubwo kuko turafise abantu bari mu bindi bihugu nka ba Manario Desire bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba hariya abari kwasabaza igihugu bari kwasabaza ibihugu byacu tugere tuvuga kuti aba bajya abantu b'abarundi baba bandi babere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ko bitwarira ibihugu byacu abateguye iteka bavuga yuko kugira ngo witware igihugu utegeza kuba uba muri kimwe muri bihugu twiye ngo igore niyo twemera cyo tuma tugaho twise ntavyo bavyiza ivuze ndi uko iyo ngingo yo kurikizwa Imana yo Desire agahebuzo ngo uko yahebujwe na sentare ya mbere bisha bifasha kugira ngo nabajye abantu bagiye bahunga igihugu bagiye bononye umutera w'igihugu batoteje igihugu bivye igihugu nibaze sha birukira ngaha murumva yuko rewe tujya ngingo turayemera nishigikigwe niyemezwe bana yo Desire kuko yahebuje ubwa mbere ahebuzwe kuko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekereza yuko bwa yitware ateza kwa mama muri yu twasabye kuti niyerekane kuri kimwe cyerekana yuko aba mu Burundi cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Kenya nta kihari
nawe biruko uburanira Manario Desire Maître Donald Dedeya abona ko aya mategeko yashaje kuri we nibyumvikana ingene umunyamahanga aba nko mu Burundi yo kwemererwa kwitura sentare yayase hanyuma mu Burundi aba hanze ntiyemeregwe avuga ko byogira ingaruka mbi kuko hari abantu benshi baba canke bariko baravyarira hanze y'akarere kayase kandi bafitiye amatungo n'ibintu byabo
iki watu wewe ni mwananchi wa moja hizi nchi sita uwe ndani ya nchi yako uwe ndani ya nchi jirani
ati upfa kubura umunyagihugu wo muri kimwe mu bihugu bitandatu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko uhaba canke utahaba canke naho buba mu gihugu ca kure ya karere ufise ingorano bwirizwa kwemererwa kwitura ubutungane twebwe naho duhagaze sentare ni yafatira kuvyo mugenzanje yavuze bizoba bisigura ko abantu bose bo muri aka karere baba muri diaspora iburaya n'ahandi bazoba bakomiriwe ibyo bizogira ingaruka mbi mu bihugu byacu mugihe duhamagarira abantu kuzana imitahe yabo iwacu nta nimwe azosubira kuza kubaka amazu amahinguriro amasoko n'ibindi kuko yagize uwogira ikibazo atazoba yemerewe kwitura iyi sentare yayase n'ibyo kuko ubutunzi bwabo ntibuzoba bukingiwe sentare nirabe n'ayandi masezerano y'isoko rusange ashira hamwe abanyafrika y'ubuseruko iyo bari hose
wananchi wa Afrika Mashariki wote pamoja na wale wako nje.
Sentare yatanze kiringo cy'ukwezi kumwe kugira ngo yabasentare hamwe n'ababuranyi bose baronke umwanya wo guca hijya no hino ico kibazo c'amategeko cavutse. Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Wari prezido wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 11 gushize byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye imyaka hafi 40 Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu urugomo n'ubwicanyi guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu mu 2001 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi ku bababaye nyamara ariko nkuko Stephanie Sullivan ministre wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afrika aherutse kubibwira inteko ishinga amategeko Congress Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi ibiribwa uburezi n'ubukungu ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe politiki y'Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure. Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo societe civile ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye. Ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere. Igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta. Abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo. Na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa. Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guverinoma ye igomba kwikubitiro gutangira amavugurura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka. Ariko rero inkunga izaba ishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe. Dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Ibyo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwari ko mukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha, aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.